Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ikaze kuri radio yanyu, radio ijwi rya Amerika. Hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ni saa 11 n'igice Bujumbura mu Burundi n'Ikigali mu Rwanda.
Ubushomeri mu by'ukuri busanzwe bukomeye cyane, ikibazo cy'ingutu mu gihugu bisobanura ko imizamukire y'ubukungu itari nk'uko ikunzwe kuvugwa na leta.
Uwo ni Bwana Ngarambe Joseph, impuguke mu by'ubukungu, avuga kuri gahunda yo kugabanya abakozi ba leta mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya. Abatwumva, mbere yo kubagezaho ibyo biganiro byose duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi murayagezwaho na Fideli Niyongabo. Fideli, waramutse neza.
Waramutse Jenny, mwaramutse namwe shuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Abagwanya ubutegetsi bashigikiye igihugu cy'u Burusiya mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine barashikirije abahinga b'abanyamaleziya ivyuma bifata amajwi byari mu ndege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia ya Malaysia cha yakorowe. Ishikirizwa ry'ivyo vyuma ryabaye mu masaha akuze yeje kuwa mbere mu nama yabereye mu gisagara cha Donetsk mu buseruko bwa Ukraine. Vyabaye amasaha makeyi inyuma yo kumushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Malaysia Najib Razak avuganye kuri telefone n'umuyobozi w'abagwanya ubutegetsi bwa Ukraine Alexander Borodai. Mu gitondo cyeje kuwa mbere, abagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi baremeje atanu umwe avuyemo ingingo yiyamiriza ikorwa ry'indege gitwara abantu y'igihugu cya Malaysia ryahitanye abantu bose ukora 298 bari muri iyo ndege. Iyo ngingo isaba kandi abashaka kwiyonkora ku gihugu cya Ukraine bashigikiye Urusiya bagenzura ikibanza iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia yakororewemo kurekurira abajejwe itohoza kuja muri icyo kibanza atantambamye. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Australia Julie Bishop yarakiye neza ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi mu kuvuga ko ari inyishu ku gikorwa kigayitse cyane. Abanyaustralia 37 barapfuye igihe iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Australia yakoroka. Abategetsi mu gihugu cya Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya batangaje ko misile yasambuye iyo ndege igihe yariko ica mu kirere kiri hejuru y'igice cyo mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine ku munsi wa kane w'indwi iheze. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry bari Cairo ku murwa mukuru w'igihugu cya Misiri mu kigoro gashasha ko gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano imaze indwi zibiri hagati y'igihugu cya Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza. Igihe yashika umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yasabye agahengwe atabibanje gusabwa byari bitekanirwa ko John Kerry avugana na Ban Ki-moon ku mfashanyo y'imiliyoni 47 z'amadolari agenewe gufasha abantu ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu byabo mu ntara ya Gaza. Imbere yaho Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko umugambi w'amahoro utegerezwa kuba ugenewe guhagarika ingwano n'iyicwa ry'abasivili. Ivyo bibaye mu gihe indege z'ingwano z'igihugu cya Israel zagize ibitero vy'amabombe mu bibanza birenga 50 vy'umugwi Hamas ejo kuwa mbere, harimo ibibanza bibiri bikoregwamo ibigwanisho n'ibigwanisho birasa amarokete 6. Umugwi Hamas warashe ayandi marokete arenga 50 muri Israel wongera ugerageza kwinjira abagwanyi bawo muri Israel baciye mu mayira yo mu kuzimu. Mani inteko z'igihugu cya Israel zarabonye abagwanyi b'umugwi Hamas bariko bagerageza kwinjira muri Israel baciye muri ayo mayira bica 10 muri bo. Abategetsi b'abanyapalestina batangaje ko abantu barenga 570 baba mu ntara ya Gaza, benshi muri bo abasivil, bishwe mu bitero by'igihugu cya Israel harimo abantu 25 mu gitero cyagizwe ku nzu imwe ku munsi w'Imana. Ababa muri iyo nzu bose bo mu muryango umwe kiretse umuntu umwe bakaba barahasize agatwe. Warusimvye muri icyo gitero Sabri Abu Jameya yari yamirije igitero cy'igihugu cya Israel. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko Israel ikikora ibishoboka byose kugira yirinde kwica abasivili. Yamara yavuze ko umugwi Hamas ari wo wagirizwa abasivili bicwa igihe cyose uwo mugwi ubandanya ibitero vy'amarokete kuri Israel. umutegetsi w'igihugu ca Nigeria avuga ko abantu barenga 15,000 bahunze akarere ko mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu inyuma y'igitero cagizwe n'umugwi Boko Haram. Umuvugizi w'ibiro bifite igihugu bijejwe gutabara mu bihe vyihutirwa Abdul Kadir Ibrahim yatangaje ko abasivile bahunze igisagara ca Damboa n'imihana yo mu micungararo y'ico gisagara mu kiringo c'imisi itari mike irangiye igitegeri cy'ukuri cy'abapfuye n'ikizwe. Aba mu gisagara ca Damboa bavuga ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram bafashe ico gisagara bakaba baradugije idarapo ryabo hejuru y'inyubakwa za leta. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu ca Nigeria yatangaje ko kuwa mbere kw'igisirikare ca Nigeria kitariko gihebera igice cyari cyo cyose c'igihugu umugwi w'iterabwoba yatangaje ko igisirikare kiriko kirongereza ibikorwa byacu muri ako karere. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryamenyesheje ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram bishya abasivile barenga 2,000 muri Nigeria mu mwaka uheze. Iryo shirahamwe rimenyesha ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram bagize ibitero bigira ku 100 mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka. Urugendo rwa Perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping mu gihugu cya Venezuela rwarasubiye kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Perezida Xi yarabonanye n'uwayoboye inama nshingamateka y'igihugu cya Venezuela Diosdado Cabello ku mugwa mukuru Caracas cyo kwa mbere. Xi akaba yasubiyemo avuga ko urugendo rw'iyo mu gihugu cya Venezuela rwakomeje gukorana hagati y'Ubushinwa na Venezuela. Musubi imbere yaho President Xi Jinping na President wa Venezuela Nicolas Maduro barumvikanye ku vyerekeye gukomeza ugufashanya ku buryo butandukanye harimo n'ivyerekeye amafaranga. President Maduro yarashimikiye ku kugenda Ubushinwa bwashigikiye uwo yasubiriye Hugo Chavez. Ubushinwa bwarahaye Venezuela ingurane y'imiliyaridi n'imiliyaridi z'amadolari. Ubushinwa n'iryo soko rikomeye cyane rigira kabiri ku bitoro bivuye mu gihugu cya Venezuela. Sentare yaregetse icyaha ku mugenzi wa Jokhar Sanayev yikekwa mu gitero cya bombe cyabaye mu gisagara cya Boston ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2013 kubera yageramye itohoza ku byerekeye icyo gitero cya bombe. Azamat Tazayakov yagiwe ko yageramiye ubutungane mu gisagara cya Boston. Abashikiriza manza batangaje iminsi 3 inyuma igitero cya bombe cyo mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2023 ko Tazayakov n'uwundi mugenzi wiwe bakuye mu mufuko wa Sanayev mu cumba ciwe c'uburaro ku ishure.
Urakoze Fide Niyongabo kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Ubwo naho mukanya hafi saa 12 utwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Leta y'u Burundi ngo yari ikwiriye guhagarika kunyunyuza imitsi ya rubanda ibinyujije mu misoro. Ibi biravugwa na Gabriel Rufiri uyobora ishyirahamwe Oricom rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta mu kiganiro yahaye abanyamakuru nyuma yuko inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko risubiramo amafaranga leta izakoresha muri uyu mwaka 2014 rishyiraho imisoro mishya. Ni inkuru mugezwaho na Tabita Mukamusoni.
Hari akwiye gutozwa ikori ku matungo umuntu afise aho kuduza amakori ku bintu vya nkenegwa bituma umunyagihugu nyarucari aguma cinyizwa. Gabriel Rufyiri arongoye Oricom ati abashinga amateka iyo neguri bashikiriye bazorabe batangishe ikori abatunzi bari mu gihugu ku matungo yabo.
Aya badugiki nibagiye kuraba ko wa munyagihugu bagiye gusaba ariwe boteze imbere bace baza guteza imbere urya muntu afise babantu bo muri leta bamwe twirirwa turavuga batunze bitagenda ahubwo twashaka ko ingingo ya 42 ivuga kubijanye n'amafaranga bagomba gutoza ku bintu byankenerwa twe tukavuga tuti niba isubiriza ahubwo na rya kori bita taxes in 14 itagisi ritoza ku bintu umuntu atunze nibaze gutoza ku munyagihugu nyarucari n'umuntu afise nk'akaronko inzu zitatu nibatoze taxes in 14 inzu zibiri n'ibyo se bintu byumvikana.
Iryo shirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yabishikirije yisunze ineguro y'itegeko risubiramwo amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'2014 yamaze kwemezwa n'inama shikiranganje ubu abashinga mateka ni wasigaje kuyemeza ikibonekeza muri yo neguro nuko bidandazwa byankenegwa bizokongerwa ko amakori mashasha ayo nayo akazokatwa icamaso kubidandazwa bimwe bimwe bisanzwe bigurishwa hano mu gihugu ico bita prélèvement forfaitaire mu gifaransa iryo rigategekanywa gutozwa ku rugero rwa 3% by'igiciro cy'ibidandazwa biva hanze bikongera bikagurishwa mu Burundi importation destinée à la revente mu gifaransa andi makori azocatozwa ni kwisukari ku nzoga za Brarudi na Burundi Brewery amazi ayinguwe ifarini amavuta ayinguriyo mu Burundi itabi zikoregwa mu Burundi ibitambara n'igitoro ibyo bidandazwa byose bikazokatwa icamaso amakori ari hagati y'ibice 42% na 1% y'igiciro bidandarizwako inka n'ibindi bitungwa bibagwa cyo kimwe n'ikawa navyo nyene bishobora gutangishwa ko amakori ariko muri iyo neguro bavuga ko umushikiranganje w'ikigega cya leta ari wazobitegekanya mu itegeko muri iyo neguro y'itegeko risubiramwo amahera leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2014 harategekanijwe kandi gushiraho itagisi rishasha ringana n'ibice 20% by'igiciro cy'amabati n'imisumari ivanwa hanze y'igihugu ikindi nuko natwa turusho leta yaho ritanga ku matagisi ku bidandaza bimwe bimwe biva hanze tugiye kuhava ayo makori mashasha akaba agiye gushigwaho kugira leta y'u Burundi isubirize ikinogo cy'amafaranga imiliyaridi 59 abuze ivyo navyo ngo vyatewe na ryashigwa mu ngiro gitegeko rigenga makori ku mishahara yo mu 2013 ryaciye rituma leta itakaza imiliyaridi 44 y'amakori yari kuba yaratoje ariko ibiro by'umukuru w'igihugu byongerejwe muri iyo tegeko imiliyaridi 9 ugereranije nayo byari byahawe mu itegeko ryahora ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita Mukamusoni kuri inkuru iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Amakuru hakomeje kugaragara mu binyamakuru byo mu Rwanda nuko leta iteganya kugabanya abakozi bayo abandi bagahindurirwa imirimo. Iki gikorwa ngo gishobora kuviramo abantu benshi gutakaza imirimo. Radijwi rya Amerika yagerageje kuvugana na ministri ufite umurimo mu nshingano ze ntiyitaba telefoni ye igendanwa. Mu gushaka kumenya ingaruka iki cyemezo gishobora kuzagira ku bukungu n'abazatakaza imirimo Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije bwana Joseph Ngarambe impuguke mu by'ubukungu uri mu gihugu cy'u Faransa.
Mbere yo kuvuga ku ngaruka nagira ngo mvuge impamvu na leta yarazitanze bavuze yuko hari ikibazo gikomeye cyane cy'uburemere bw'imishahara bisobanura yuko ingengo y'imari y'igihugu itagishoye kuba yahemba abo bakozi leta ifite naho ingaruka rero z'iryo yirukanwa zo zirumvikana ni ingaruka nyine ziterwa n'abantu bagiye kuba abashomeri kutagira imirimo bibagiraho ingaruka birumvikana kuko umushahara babaga bafite n'ibindi bijyanye nawo barabitakaza ariko n'imiryango yabo ubaze rero bari bavuga bati abantu barenga 500 ushatse wakuba n'inshuro 10 buri mukozi wirukanwe kuko abafite kenshi abana abakozi n'abandi bantu wenda nk'ababyeyi yarafasanzwe afasha ubari rero nk'icumi kuri buri wese birasobanura ko bishobora kugira ingaruka ku bantu barenga 500
murebye se hari ikibazo cy'ubushomeri bwabo abantu birukanwe bagiye ku muhanda nta kazi bafite ariko mu Rwanda mwari b'ikigero cy'ubushomeri muri iki gihe cyane cyane cy'abantu barangiza amashuri ya za kaminuza ntibabona akazi ubushomeri buzafata ihe sura
ubushomeri mu by'ukuri busanzwe bukomeye cyane ikibazo cy'ingutu mu gihugu bisobanura ko imizamukire y'ubukungu itari nk'uko ikunzwe kuvugwa na leta abantu benshi bararangiza amashuri yabaye menshi nibyo ababona akazi ni bake cyane rwose ubu rero abagiye kwirukanwa no kuba ko bagiye kongera umubare w'abashomeri birasobanura ko aho kugira ngo ubushomeri bugabanuke nyine bugiye kwiyongera gusa iriya mibare yatanzwe ingo ya 500 nta buriye na gatoya n'icyo kibazo cyavugwaga yuko hagamijwe kugabanya uburemere bw'imishahara ntabwo abantu 500 gusa bahagije cyane ko yaravuze ko umubare wose w'abakozi ba leta bagera ku 94 nibare 500 yo gusa ku 94 urumva ko ryavugurura rikomeye bari batubwiye mu cyumweru nka kimwe gishize gitari
niba ahubwo atari umusugongero ahubwo ivugurwa nyaryo rizakurikira
Bwana Ngarambe hari bamwe mu mpuguke bamaze iminsi bibaza niba aho kugira ngo leta igabanye abakozi yongera ubushomeri iteza n'ubukene ku banyarwanda bamwe ahubwo itareba nk'ahandi mu ngingo y'imari ashobora kwagenda amafaranga menshi harabavuga ku kibazo kijyanye na ministeri y'ingabo by'umutekano noneho ikaba yagabanya amafaranga aho ngaho kugira ngo abakozi basanzwe bari mu kazi bakagumemo mwe nk'impuguke kubireba ubukungu n'iterambere mu gihugu iyo ngingo muvugaho iki
abavuga gutyo bifite ishingiro ariko binasaba byinshi bisaba yuko mu mikorere ya leta y'u Rwanda kugeza ubu ngubu ihinduka iyo mikorere gahinduka bityo rero ibintu bituma habaho ikintu cy'ubwoba ikintu gituma nyine bumva ko kugira ngo leta igumeho hagomba gushyirwaho igisirikare cy'abantu benshi abapolisi benshi n'izindi nzego zijya gusa n'abapolisi nka ziya za local defense nabiya bya bimaze kwisimbura ibyo byose rero mu gihugu gitekanye mu gihugu abaturage kirimo abaturage bumvikana bumvikanishwa nyine ni nazo ntego za leta ubundi amafaranga menshi menshi cyane agenda kuri ibyo bintu bita umutekano yagombye kukugabanywa bihagije nk'uko bihugu byinshi byagiye bigenza nyuma y'intambara nka z'Ubuyapani bwagabanyije cyane ibyo bintu bikorwa bya gisirikare bityo habaho iterambere ry'ubukungu n'u Rwanda rero rwagombye kumenya ko intambara itari ikintu kizahoraho
uwo ni Bwana Joseph Ngarambe impuguke mu by'ubukungu kuri mikuru ya mugenzi wacu Etienne Karekezi turabashimira rero kuri iki kiganiro Chuti turi kumwe twagerageje kuvugana na ministre ufite umurimo mu nshingano ze ntiyitaba telefone ye igendanwa. Chuti muduteza amatwi tugeze ku mwanya wahariwe ibinyamakuru by'inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanditse kuri Afrika muri iki cyumweru gishize. Ibyanditswe muri ibyo binyamakuru mwabikusanyirijwe na Oriane Tangishaka.
Hoba hari amatati muri politike y'igihugu cya Zimbabwe n'abanywanyi ba Facebook. Umuriro w'amashanyarazi hakoreshejwe imishwarara y'izuba wo bushobora guha akizero abantu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo nivyo tugiye kwihweza mu kiganiro cuno musi kubivugwa n'abanditsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika. Ni kiganiro kivuga ivyerekeye Afrika. Ubuzima bw'abanyafrika mu maso y'abamenyesha makuru b'abanyamerika n'abanditsi bo kubibuga by'amakuru bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaramutse ni Oriane Tangishaka i Washington DC. Ku rubuga rw'abanditsi ari go blog mu rurimi rw'icyongereza rwiswe Africa is a country no kuvuga Africa ni igihugu ku itariki 19 z'ukwezi kw'indwi Martha DeVay yatangaje ko Edmund Kadzai umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyo muri Zimbabwe Sunday Mail kumwe na musaza we Philip Kudzai ko bafashwe n'igipolisi abo bagabo babiri bagirizwa kuba buguruje urubuga rwa Facebook rufise izina rya Baba Jukwa kugira bandike ibinyoma kuva mu ntango z'umwaka wa 2013 kuri urwo rubuga rwa Baba Jukwa kuri Facebook handikwa inzandiko zagiriza abanyepolitike kumwe n'abategetsi ba Zimbabwe ruswa hakongera hagashikirizwa ibigiye guhinduka mu rwego rwa politike mu gihugu abantu bamwe bamwe bagakeka ko Baba Jukwa ikorana n'abantu mu mugambwe uri ku butegetsi canke ari bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe ZANU PF bawuhemukiye bagatangura kumena amabanga yawo igipolisi cyasohoye urutonde rw'abandi bantu 10 bagiye gufatwa nkuko vyanditswe mu kinyamakuru The Herald ico kinyamakuru candika giti abantu 10 harimwo umumenyesha makuru Wilf Mbanga n'umutambukanyi wiwe Trish bagirizwa kuba bafise uruhara ku nzandiko ziri kuri Baja Jukwa zosha abantu gutangura imigu y'abitwaje ibigwanisho hamwe no kugira ivyaha by'ubusuma mu gihugu Edmund Kudzai yagirirwa ivyaha by'iterabwoba ukudurumbanya umutekano no kurengera amategeko y'umukuru w'igihugu hamwe no gufatanwa amasasu y'inkoho bitemewe n'amategeko muri aka kanya Kudzai arekuwe iby'agateganyo umwanditsi Tvei yarashoboye kuganira na Baja Jukwa mu kwezi kwa kane abaza imigambi y'uwandika kuri Baja Jukwa afise Baja Jukwa yamwishuye ati jewe mparanira ukuri ugukorera habona hamwe no gutegura ihinduka rya Zimbabwe hamwe na Afrika nshasha ati urubuga rwa Baja Jukwa niko kizero abantu bafise kukuzobohoka kurundi rubuga rw'abanditsi rwa Transition Blog ku itariki ya 17 z'ukwezi kwindwi naho Ellen Green yatangaje ko hari imigambi myinshi mishasha igamije kuzana umuriro w'amashanyarazi hakoreshejwe imishwarara y'izuba ariyo energie solaire mu rurimi rw'Igifaransa ku itariki 8 z'ukwezi kwindwi umwaka w'2014 yanditse ko wahoze ari umukinyi wa basketball azwi cyane Dikembe Mutombo kumwe n'ishirahamwe Innovation Africa ishirahamwe ryo muri Israel ridakorana na leta batangije umugambi mushasha muri Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo wo kuzanira umuyaga nkuba bantaho nikora uwo mugambi uzofasha abantu baba mu gisagara cha Kinshasa n'ibigwati byo hafi yaho Mutombo niwe yari yakara iryo shirahamwe Innovation Africa nyuma yaho yumvise imigambi y'iterambere ry'iryo shirahamwe mu bihugu bitari bike nk'Uganda, Malawi, Tanzania, Ethiopia na Afrika y'Epfo. Green yanditse avuga ko Innovation Africa izotanga umuyaga nkuba kunyubakwa z'amahinguriro ane muri RDC. Iryo shirahamwe rikaba rikoresha umuriro w'amashanyarazi ava mu mashwarara y'izuba mu gutanga umuyaga nkuba mu nzego zitandukanye nko mu mashure yigisha abanyeshure bashika ku majyana indwi na mirongo ngwine bakongera bagatanga amazi ku nzego zifasha abana b'imfuvyi bashika kwijana na 50 bifatanyije na sheni ya televiziyo y'abakristu Christian Broadcast Network barashoboye kwimba isoko ry'amazi ku mametero 50 uvuye ku butaka kugira baronse abana b'imfuvyi isoko ry'amazi meza bisangije mu ngingo yo gushikiriza uyo muyaga nkuba ku mahinguriro hamwe no kunyubakwa zitandukanye Innovation Africa iratanga kizero mu bigwati bitandukanye mu gihugu uyo muyaga nkuba ufashisha amavuriro gukora mu ijoro imiti yo gucandaga no kwivuza igashobora kubikwa neza mu myaka 5 yonyene Innovation Africa yarafashije abantu 450,000 mu bihugu bitandukanye muri aka kanya ikabifise amaproje atanga umuyaga nkuba ashika kuri 78 Innovation Africa ifise ubushobozi bwo gufasha abantu batari bake aho niho duhereje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi
Urakoze Oriane Tangishaka kubyanditswe mu binyamakuru by'inaha muri Amerika kuri Afrika utugejejeho. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa interinete kuri adresse ikurikira ni www.voanews.com/centrafrica. Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa. Nkuko bisanzwe rero muri uyu mwanya ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ryibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guhangayikishwa n'urugomo rukomeje kwibonekeza mu gihugu cya Libya zigasanga nta gihindutse urwo rugomo rushobora guteza intambara z'urudaca muri icyo gihugu hari mu kwezi kwa kabiri ku mwaka w'2011 ubwo itsinda rigizwe n'abahoze ari abanyapolitike abahoze mu gisirikare abahagarariye amoko atandukanye abanyabwenge abagize sosiyete sivili ndetse n'abacuruzi bahuraga bagashiraho guverinoma itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igitugu bw'uwahoze ategeka Libya Colonel Muammar Gaddafi mu kwezi kwa 10 umwaka w'2011 iyi guverinoma yageze ku mugambi wayo maze itangaza ko ibohoye Libya ibicyakora ntibyari kugerwaho iyo hatabaho ubufatanye bwagaragaye mu baturage ba Libya muri intambara birengagije ibibazo basanganywe birimo ivangura rishingiye ku turere n'ibitekerezo bya politike maze bashira hamwe bagamije kubaka igihugu gishya ikibabaje nyamara nuko ubwo bufatanye butakigaragara ubu igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe ihanganye irwanira gufata ubutegetsi nk'iyo twabonye mu gitero giheruka kubera hafi y'ikibuga cy'indege cya Tripoli iyi mirwano igamije gufata ubutegetsi ku ngufu imaze kwangiza ibikorwa byinshi by'igihugu kandi bikaba biteye ukubiri n'intego nyamukuru zatumye bakuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Gaddafi. Jen Psaki, umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko Amerika ishyigikiye inzira ya demokarasi Libya igerageza kubaka. Psaki yavuze ko ejo hazaza ha Libya hatazubakwa n'imbunda, ko igikenewe ari ibiganiro byubaka no gushyira hamwe. Ibi ngo nibyo bizatuma hubakwa igihugu kigendera ku mategeko Abanyalibya bose bibonamo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho, Fidel Niyongabo atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Fidel, mikrofoni yawe.
Urakoze Eugene, inshuti mwakurikiranye amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Twababwiye ko abagwanya ubutegetsi bashigikiye igihugu cy'u Burusiya mu buseruko bwa Ukraine bashikirije abahinga b'Abanyamaleziya ivyuma bifata amajwi vyari mu ndege itwara abantu y'igihugu ca Maleziya yakorowe. Ishikizwa ry'ivyo vyuma ryabaye mu masaha make akuze yeje ku munsi wa mbere mu nama yabereye mu gisagara ca Donetsk mu buseruko bwa Ukraine. Tongeye tubabwira ku yindi nkuru. Uko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry bari i Cairo ku murwa mukuru w'igihugu cya Misiri mu kigoro gashasha ko gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano imaze indwi zibiri hagati y'igihugu cya Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza. Igihe yashika, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yasabye agahengwe atabibanje gusabwa. Byari bitegekanijwe ko John Kerry avugana na Ban Ki-moon ku mfashanyo y'imiliyoni 47 z'amadolari agenewe gufasha abantu ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu byabo mu ntara ya Gaza. Imbere yaho Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko umugambi w'amahoro utegerezwa kuba ugenewe guhagarika ingwano n'iyicwa ry'abasivili. Ivyo bibaye mu gihe indege z'ingwano za Israel zagize ibitero vy'amabombe mu bibanza birenga 50 vy'umugwi Hamas ejo kuwa mbere. Ku yindi nkuru twababwiye ko umutegetsi w'igihugu ca Nigeria avuga ko abantu barenga ibihumbi 15 bahunze akarere ko mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu inyuma y'igitero cagizwe n'umugwi Boko Haram. Umuvugizi w'ibiro vy'igihugu bijejwe gutabara mu bihe vyihutirwa Abdul Kadir Ibrahim yatangaje ko basivile bahunze igisagara ca Dambao n'imihana yo mu micungararo y'ico gisagara mu kiringo c'imisi itari mikirangiye. Igitekerezo cy'ukuri c'abapfuye kikaba kitazwi. Ababa mu gisagara ca Dambao bavuga ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram bafashe ico gisagara bakaba baradugije idarapo ryabo hejuru y'inyubakwa za leta. Tongeye tubabwira ko urugendo rwa Perezida w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping mu gihugu ca Venezuela rwasubiye kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Perezida Xi yarabonanye n'uwo uyoboye inama nshingamateka y'igihugu ca Venezuela ku mugwa mukuru Caracas ejo kuwa mbere. Xi akaba asubiyemo avugwa ko urugendo rwiwe mu gihugu ca Venezuela rwakomeje gukorana hagati y'Ubushinwa na Venezuela. Munsi w'imbere yawo Perezida Xi Jinping na Perezida wa Venezuela barumvikanye ku vyerekeye gukomeza gufashanya mu buryo butandukanye harimo n'ivyerekeye amafaranga.
Shuti twari kumwe kuba dukurikira ku mirongo migufi ibiganiro byacu naha bihagarariye. Kuba twumvira kuri FM mwenda bararitse mu kanya guhera saa 12, kuba dukurikira kuri FM mu Rwanda muza gukurikira ikiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika. Icyo kiganiro ni mu masegonda make. Mwakoze rero kudutega amatwi. Uwashyize hamwe ibiganiro ni Robert Daguilar, amakuru mwagejweho na Fidel Niyongabo kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugira amahoro y'Imana, umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.